Lasst uns ein Gotteswort gemeinsam lesen.
Dusomere hamwe ijambo ry'Imana mbere ko dusenga. Jambo twakuye mu Bitesalonike ba mbere cya gatanu. Paulo hano yandikira mu gihe ciwe kandi iri jambo natwe nitwebwe ribwira uyu munsi. Kumbure ibi bibwira abiki gihe cyacu kurusha uko byabwira abakiriya gihe. Igihe narisoma naciye nibwira nti ni gute uyu muntu w'Imana yashoboye kubivuga ibi bintu byose bitaraba. Kumbureko yoba yarabibonye cyangwa yabihawe abihishuriwe na mwemu. Abitesalonike ba mbere igice gatanu, hano Pawulo aravuga ku murongo wa mbere. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa. Kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Murongo wa kane. Ariko mwebwe bene data, ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma. Murongo wa gatanu. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'umurango, ntimuraba ijoro cyangwa ab'umwiza. Nuko rero ntidusinzire nk'ababandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza. Kuko abasinzira basinzira mu ijoro, n'ababoregwa baboregwa mu ijoro. Ariko tweho ko turaba umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Ngo w'icyenda, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso cyangwa dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane, mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Ariko bene data, turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama, babaganza mu mwami bakabahanura. Mububahe rwose mu rukundo kubw'igikorwa cyabo, mubana amahoro, kandi turabahanura bene data. Muhure abasaragurika, muremeshe abarandutse imitima, muramire abanyantege nke, mwihanganire bose. Mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza mu vyo mugiriranira no mu vyo mugirira abandi bose. 16. Munezerwe imisi yose, musenga ubudasiba, mwame mukenguruka muri vyose, kuko ico ari co Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Murongo wa 19. Ntimukazimye mwemu, ntimugakengera ibyo bavugishwa n'Imana. Mugerageze vyose, mugumye ivyiza, mwirinde icitwa ikibi cyose. Gushika hano rino jambo ry'igiciro, kumbure ko twabwirizwa gusoma ibikurikira. Murongo wa 23. Kandi Imana nyir'amahoro iba ariyo ibeza rwose, kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izo bikora. Gushika hano ano majambo y'igiciro y'umuntu w'Imana. Ndibaza yuko uno munsi aya majambo afite icyo ariko aratubwira. Buri jambo ni mpemu, kuko buri jambo ryose ari mpemu kandi ari ubugingo, kandi ryagumye ari rizima na bugingo n'ubu. Ese icyo mpa Imana yo kwizigirwa ikatugirira ubuntu bwo gushimira Imana muri byose, tukama tunezerewe kandi duhimbaza umwami wacu. Kandi icyo gituma twagarutse hano, dukoraniye hano kuno mugoroba, kandi zimpanuro tuzifate nkama, tuzirimbure ko kandi niduce bugore mu rugamba no muri kino gihe aho ibintu byose bigenda nabi, aho umengo nta byizigiro bigisigaye, ariko niwe byizigiro byacu, niwe mahoro yacu, niwe yakitse byose kuri twebwe. Nico gituma dukeneye kurara mu ramaso kuri we kuno mugoroba, kongere tumuhe icyubahiro n'amashimwe muri byose. Duhaguruye kugira ngo dushobore kubikora kandi tumuhimbaze, dusenge twese hamwe. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye vuye mu mitima yacu na cyane cyane buri kurano masaha watugiriye ubuntu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimiye Mwami kubona watwemereye gushobora kubona ingene abakozi abasabyi bawe intumwa babonye ingene cyari kigiye kuza. Mwami washize ku mitima yabo kubona ibyari nkenerwa guhubura abantu bawe ngo bakangure abantu kubw'iki gihe no kugiye kigiye kuza. Mwami twashyize muri kino gihe twegereye cyane intumbero kurusha ikindi gihe. Turagusabye cyane ngo tugirire ubuntu muri ano masaha, muri kano kanya aho dushobora gukoranira hamwe hano, kugira ngo dushime izina ryawe ryiza kandi tuguhimbaze. Mwami turazi yuko igihe cegereje ko ukuza kwawe kuri kurugi. Mwami twebwe nitwagenewe kurakigwa, ntiwadushireho kuturakira nk'uko umusabyi wawe intumwa yabivuze. Ariko waradukijije Mwami, waradukuye mu bisi, waradukuye mu byaha no mu buzimire, kandi watushiriyeho Mwami, watugeneye ubwami bwawe n'ubwiza bwawe. Mwami turaguhimbaza, turagusabye kuno mugoroba, kandi Mwami turagusabye utugirire ubuntu twese. Utugirire imbabazi twese Mwami, dufate uko turi kose Mwami, tuje imbere yawe mu ntege nke Mwami, dufite ukwizera, turaramuye amaso kuri wewe Mwami. Turagusabye ukomeze kuvugana natwe kuno mugoroba, biciye muri mwe Data mukundwa, no kubwa mwemu wawe mwiza kandi yera. Musiga amavuta, dusiga amavuta twebe twese Mwami, ugusigwa kwera kuva mu ijuru Mwami. Turagukeneye Mwami, turagukeneye Mwami. Nukomeze kutwigisha uce mu ijambo ryawe, nuvugane natwe Mwami bice mu ijambo ryawe. Turagushimiye kandi turahesha icyubahiro izina ryawe gera. Mwami nuduhe ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twiteze n'ibyo twiyumvira. Turanezerewe cyane kandi turagushimiye kandi turahesha icyubahiro izina ryawe gera rya Yesu. Haleluya, amen. Mashimwe abe ayo umwami wacu. Nashaka kuguma niyicariye umunsi umwe nzoguzana mwe Data Rusi, nzosoma ijambo ry'intangamarara hanyuma ndamubwire abariwe avuga ubutumwa. Uko biri kose ni hagati yacu, turashima kubona tutakirabira ku byo hanze, ariko turaba umwami wacu. Hanze ni iki? Byose bizoshira. Hanze hari iki? Byose bizoshira. Hazosigara gusa ibyo Imana yakoze muri twebwe. Ibihoraho ni byo bihoraho nyene. Ufite ubugingo budashira nk'uko mwenda Abrahamu yahora avuga, uwo ntaba yaragize intango kandi ntazogera n'iherezo. Nkuko Imana nayo itigeze igira intango kandi itazogira iherezo. Akenshi turarazwa ishinga n'ibyacu, cyane na cyane cyane jewe ubwanje ni kubera ko abantu benshi barazwi ishinga n'ibyanje ndatwenga muri kano kanya ariko kenshi ntibiba byoroshe yamara turafise ibintu byinshi Imana yakoze dushobora kuraba inyuma tukabona by'Imana yakoze gushika no mu gihe cya vuba ibintu tutibagiye vyama biduha inkomezo gutera tuje imbere yamara burya dufise umubabaro mwinshi kurabo bose twashaka kubona baje ku mwami iyo dusomye ngo ni mwami munezerewe abitese igice cya gatanu mirongo cumi na gatandatu uno munsi nivyo nasomye mu Bitesalonike ba mbere igice cya gatanu ariko sinahasomye nk'uko mwe ndatahasomye nasomye gusa imirongo ibiri cyangwa itatu umurongo w'umunani ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza nacyane umurongo w'icyenda kuko Imana itadushyiriyeho kuturakira ariko yadushyiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo ngo kugira ngo dushobore kuronka agakiza biciye ku mwami wacu Yesu Kristo nasomye imirongo ibiri gusa nca ndayirimbura ko uburake bw'Imana buzoshika ku bantu kurusha uko bigeze kububona kandi nta umuntu azobuhungira abakomeye abubahwa n'abakuru bibaza yuko bari mu mutekano uwo munsi bazokoma induru bazotakamba babwire ibitandara ngo nimutugweko ngo mwami isozi mwe nimutugweko ngo muduhishe uburake bwiyicaye ku ntebe kuri ya ntebe uburake bw'umwagazi w'intama aha rero handitswe ngo uburake bw'umwagazi w'intama intama iratekereje umwagazi w'intama uratekereje umuntu arashobora kuvuga ko umwagazi w'intama ufise ingeso nziza zose zibaho ariko igihe cy'umuntu nticyahera umwami umukiza w'uno munsi azocaba umucamanza igihe cy'ubuntu n'imbabazi nticyahera muri icyo gihe ntihazoba hakiriho ubuntu ntihazoba hakiriho imbabazi rero atabuntu atambabazi Imana izocishitsa urubanza ku bantu bose bayihangaye bayigwanije bayishibuye bansi vyayo ntibemere umugambi wayo cyangwa ngo bemere umugambi w'agakiza uburake bwayo buzoza kuri bo atabuntu atambabazi ikibaho kandi icyo gihe tuzomenya neza icyo ari cyo kuba twaragiriwe imbabazi atari ukugirirwa imbabazi hanyuma tukaja mu rubanza tukarakigwa oya ariko kugirirwa imbabazi kugira ngo ntuzoje mu rukinja ntuzoje mu rubanza twakijwe kugira ngo ntuzopfe rubi kose n'ukuri kw'agaciro kuguma gukura muri twebwe kandi kukongera kugukura cyane kukaba kunini muri twebwe ibishobora kudushikira byose cyangwa bikaza cyangwa bikagenda turafise inanga turafise ikizirika gishinze mu ijambo ry'Imana cinjira kigashika hakurya ya cya gihuzo hakurya cya gihuzo hari isanduku y'isezerano mu isanduku y'isezerano hari mu ijambo ry'Imana cyari cicaro cy'ubuntu yari intebe y'ubuntu hari ahantu Imana yaraba abantu iri mu ijuru maze ikagaragaza ubwiza bwayo ahera hahera aho babakerubi babiri bari bashanje amababa yabo hejuru y'isanduku y'isezerano ni kangahe Imana yabwiye Mose ngo nkoraniriza abantu ku muryango w'ihema ry'ibonaniro Abalewi umurongo wa gatatu nta na rimwe yigeze avuga ngo nkoraniriza abantu banje hanze mu ntangaro iyo Imana ikoranije abantu yamikoraniriza abantu aho nayo iri Imana nizozaho turi twendwe tubwirizwa kujaho Imana iri Imana nayo iri mu ijambo ryayo kandi aho niho tubwirizwa kuja hari ibintu byiza cyane bigumwa biduga bigakura muri twebwe bibi maze bikadushira ahantu hejuru bikatuduza ahantu hejuru birakwiye yuko tuvuga yuko amajambo y'abantu yonona ibintu gusa ariko ijambo ry'Imana riravyura umuntu rikamwubaka kandi twaravuze ku imera yiyinga yuko aho umwami ariko arubukisha icengero giwe ahashira umwami atahashira abakozi biwe aho rero agaca ayihishura nkuko abisezeranye mu ijambo ryiwe kandi aho umwami adashobora kuvuga cyangwa ngo ashireho abakozi biwe nkuko byanditswe ngo Imana yashize mu ishengero abikoni ba mbere kigeze 2028 amabango y'ubukozi atanu baca badondagura amabango y'ubukozi atanu aho ibintu bitari aho ubwo rutonde rutameze uko aho nta shengero ry'Imana rihari harashobora kubaho ibikorwa byinshi bisa naho bigororotse ariko ishengero ry'Imana riraho ibintu bitunganijwe nk'uko Imana yabikoze ni ukuvuga ahantu abantu bemerera Imana igakora ivyo yafashe ingingo yo kuzokora bihuje n'ijambo ryayo muri ico gihe rero duca tuba abakorana n'Imana dufatanije n'ivyo irikirakora kuko ivugana natwe iciye mu ijambo ryayo kandi iciye kuri mwemwe wayo rero ikeneye gushira ijambo ryayo imbere y'amaso yacu nk'aharukuri nk'ukuri ivyo turamaze kuvyiga ko kenshi cyane buri gihe Imana yamigira ikintu ivuze ntiyabivugiye ahantu mu kirere yamigira ikintu ikora irema igashiraho ijambo ry'Imana nta na rimwe ryigeze rigaruka ataco rikoze buri gihe Imana ivuze hari ikintu cyaje gikoreka igihe yavuga ngo umuco ubeho umuco wabayeho nta muntu numwe byasabye uko agira icyo yiyumvira kuri ivyo Imana yavuze byari biheje gushika byari bigaragaye yari nyishu ku ijambo ryavuzwe icyavuyemo ivyagaragaye bivuye mu vyo Imana yavuze kwari ukugaragara kw'ijambo ryayo tugerageze kuvyerekana dukoresheje Bibiliya aho Imana yavuze ivyo yavuze nivyo vyaciye bigaragara akenshi abantu byabaye ngomba kubarindira ariko nta na rimwe bigeze barindirira ubusa akenshi rimwe na rimwe mwereza Abrahamu yamakoresha kano karorero ka Aburahamu igihe Uhoraho yamubwira yuko azoronka umwana w'umuhungu haraheze imyaka 25 erega igihe kiri mu minwe y'Imana ariko ivyo Uhoraho yovuga byose isaha itegerezwa kugera bigakoreka maze hakaza umunsi ijambo ry'umwami ryavuye mu kanwa kiwe ricika ukuri imbere y'abantu rikagaragara ntakundi tuzi imana ntakundi imana tuyizi gutyo rero tuzobona kandi ibintu bya nyuma umwami yasezeranye mu ijambo ryiwe kandi na kandi turabyizera mu busanzwe twebwe dushaka kubona dushaka kuzibonera ibyo twizeye amajambo tuvuga aherekezwe n'inkomezi zirema inkomezi zikiza imitima n'imibiri ziva ku mana nduve kubyumva gusa ariko kandi bitwereke icyo byashatse kuvuga icyashatse kiva muri aya majambo yavuzwe tuvuge yuko reka dufate yuko umwami yarahinduye amazi ayahindura vino agwiza imitsima yongera aravuga ati wakiyagawe hora ceceka ubwo nyene haca habaga hwekere ivyo yavuze byose ivyo yakoze byose aho yarari hose hari kintu cyakoretse igihe cyose umwami yabahari aho hantu twarabivuze turamaze kubivugira hano n'ahandi hantu turamaze kubivuga aho umwami wacu yaja hari kintu cyakoreka ntigeze habaho inzu akarere cyangwa isagara cyangwa igihugu umwami yabarimwo ngo habure kubamo ikintu abantu bashobora kuvuga ikintu cyabaho abantu bashobora kuvuga ibyo ntibyigeze bibaho umwami wacu igihe yari Kapernaum abahaba bose barabimenye igihe yari Yerusalemu abantu barabivuze baragize icyo bavuga ko yabariyo nkuru nshasha ivugwa umwami agiye ahantu runaka yabariyo nkuru igezweho ibisigaye byose abantu baba babizi ariko igihe umwami agiye ahantu runaka cyangwa ahantu runaka yabari nkuru igezweho inkuru nsha aho yaja hose yakora ikintu gishasha ntiyashobora kwinjira muri Yeriko ngo areke ngo maze ngo areke ya mpumyi igume yicaye mu nzira yabwirizwa kwishura umuhamagaro wayo umwami wacu yabwirizwa kwishura yabwirizwa kumva umwami wacu yaritandukanije n'abandi bose kumure ko habayeho uwo munsi nyene sinzi abantu baciye hajya ahantu ko bangana ujya muntu ujya mugabo yarabahamagaye ariko bose barirenganiye abo yahamagaye bose barirenganiye ariko hariho umwe yarenganye munsi uwo mugabo wacu arahagarara maze aramubwira aravuga ngo nimureke aze kuri jewe kandi yaciye amukiza iryo ngiryo tandukaniro hagati y'umwami wacu n'abandi bagabo bose n'abandi bantu bose turazi yuko adashobora kugendagenda ku isi mu buryo bw'umubiri kuko uno munsi uye ari mu bwiza bwo mu ijuru ariko aba muri twebwe twarabishimangiye ko ubu rero akeneye kwigaragaza yishure muri twebwe niba twobivuga muri ino mvugo igihe Imana yagira icyifuzo cyo kwishurira abari ku isi yiremeye umubiri mu mwana wayo maze irihishura yongerera kora nk'uko dushobora kubisoma mu byanditswe byera mwami wacu aravuga ati si jewe nkora bino bikorwa ariko data aba muri jewe niwe akora bino bikorwa arakora ibikorwa by'iyongo byanditswe muri Yohana igice cya 14 umurongo w'icumi rero umwami yaracunguye ishengero ariguze ikiguzi gikomeye yatanze ikiguzi kinini kurusha ibindi byose atari zahabu cyangwa ifeza ariko yasheshe amaraso yiwe yera kandi atagira karohe kugira ngo yicungurire kandi atunganye kandi yereze ishengero iryo ashobora kubamwo kugira ngo ashobore kwigaragaza biciye mu ishengero kandi aciye muri umuntu we mu muntu wese agize ishengero ivyo rero aho rero niho tugeze ubu. Abantu bose barashobora kuvuga amajambo, ariko Imana yonyine itanga inyishu. Kandi niba twizera yuko Imana yaduhaye inyishu yayo, muri icyo gihe rero turashobora natwe kuyiha abandi, tukayiha abandi, tukayisangiza abandi. Nk'uko Imana yari muri Kristo, Kristo nawe ari muri twebwe. Muri we amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amen. Muri we haraje amase, muri we niho hagaragaye amasezerano, kandi muri we niho hagaragaye ushitswa kwayo. Niwe byose uko ari bibiri, niwe. Ntiyavuze gusa ngo ntiyavuze gusa ego kuri ibyo, ariko avuga kandi ati amen. Twebwira dushikira tukavuga tuti ego, ariko iyo twibutse ko ibintu bimeze ukundi kuntu tuca tuvuga tuti oya. Ariko Imana yavuze ati ego, yongera avuga iti amen, kandi byari birangiye. Mbega nuko cyangwa siko bimeze, twebwe nk'abantu tumeze uko turavuga ngo ego n'inkomezi nyinshi, hama tukabyumvira ko ubwo nyene hagaca haba ibintu bituma duhindura ingingo twafashe, kubera ko turi abana b'abantu. Hanyuma ego yacu igakurikizwa n'ukuduza ibitugu, hanyuma tukaba tuvuga ngo oya, ibyo ntibibaho ku Mana. Imana byose ni ego kandi ni amen. Munacyo bisigura amen, isigura ngo nibibe nk'uko nyine, atari ukuvuga gusa ngo narabibasezeraniye, ariko kandi ngo ibyo nabasezeraniye bizoshika nk'uko nabivuze. Nicyo bisigura ayo majambo abiri ngo ego kandi amen. Twebwe turabigira bigufi, tukabigira bito, tukaza tuvuga twihuta ngo ego, hama ngo amen. Ariko ku Mana ibyo bisigura ibintu bikomeye cyane. Isezerano ku byo yasezeranye byose bifatanye n'ibyo ubushyize bw'amanga ko azoraba buri jambo, kandi ko azorishitsa, ko azorigaragaza rigashika. Nicyo kintu ukwizera kwacu guhagaze ko. Ni iki cyaturinze muri ibi bihusi byose? Mbega nuko tubishoboye cyangwa nuko wewe ubishoboye? Mbega n'inkomezi zawe cyangwa n'inkomezi zanje? Mbega n'ibyumviro byacu? Ibyo byose byo tugejeje kure, bwabaye ubuntu bw'Imana niki tuzirikira mu ijambo ryiwe. Ndashimira Imana ko atari twebwe twiziritse, atari twebwe tuyifashe, sitwe twiziritse. Icyo cyoba ari ikintu kibi cyane, ariko Imana yafashe ijambo ryayo maze irizirika muri twebwe ku bwamwe muwiwe. Nkuko nabivuze mu kanya gaheze, icyo kizirika ni kiri imbere ya cya gihuzu, kuko muri icyo gihe umwe wese yocicisha ko maze akavuga ati ubure ndahinduye. Ariko icyo kizirika kiragenda kigashika hirya cya gihuzu, kandi nta numwe ashobora gushikayo afite uburenganzira bwo kujyayo, kuko umuhereza mukuru yajyayo rimwe mu mwaka, atari kugira ngo akemure ikintu runaka, ariko kugira ngo agaragare imbere y'inyonga z'Imana afise amaraso kubw'ibyaha byiwe n'ibyaha by'abandi. Mu rusengero abantu benshi baba bafise ikibanza cyabo, abaherezi bari bafise icyo bavuga, bari bafise icyo bavuga hanze, baba bafite icyo bavuga ahantu hose, abantu baba bafite icyo bavuga, ariko ahera hahera Imana yonyine yo yarifite ikivuga, nta wundi muntu yarafite ijambo. Kandi aho niho hari icyo kizirika, aho Imana yavugiye, aho Imana yari iri mu bwiza bwayo, aho ijambo ryayo ryari riri, aho niho yigaragariza, aho niho yatangiye inyishu kubw'amaraso yaba yazanywe mu nyonga zayo. Aho niho tubona ko hariho bitatu bishinga intahe kandi bigakora: amazi, ijambo n'amaraso. C change mwe mu amazi amara ama ijambo namaraso nko byanditswe muri Yohana wa mbere igice cya 5 mungu 8 ivyo bitatu ivyo kwari bitatu bikorera mu buzima bwacu mu bwo bwacu biciye mu kwizera umwami wacu ivyari biri mu mugambi w'Imana byarashoboye gushitswa biciye mu maraso byarashoboye kugaragara ivya ibibwirizwa gukoreka biciye mu ijambo bizokoreka biciye mu ijambo bibwirizwa gukoreka biciye muri muri mwemu bibwirizwa bikozwe na mwemu bizokoreka biciye kuri mwemu byose bikorera hamwe ubucunguzi muri rusangi mu mwemu mu bugingo no mu mubiri kandi turavye bimwe bimwe muri ibyo bintu byanditswe kuri mwemu ngo ninaduga mwijuru mwemu azoza kandi azokwemeza bisi ibyica by'ugororoka n'amateka Yohana 15:8 mwemu w'Imana yatanguye gukora hanyuma agahindura ibintu bikaba bisha akagaragaza ukuvuga bwa kabiri ivyo ibintu byo tubwizwa kubivuga mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi hejuru y'idamba kandi muri cyo gihe nta nakinye cyabaye nkuko byanditswe mu itangurire gice cya mbere murongo wa kabiri ariko uhereye mu gihe ijambo ryasohoka rikavugwa muri cyo gihe hari ikintu cyaciye gikoreka hano muri ino jambo twasomye mu Bitesalonike ba mbere igice cya 5:8 ngo ariko twebwe ko turaho umurango twirinda ibiboreza twambaye icyuma gikingira igikiriza nicukwizera n'urukundo kandi twambaye inkofero n'inkofero ukwizigira agakiza twambaye icyuma gikingira igikiriza cukwizera nibaza ko tubitahura mbega nabisomye neza hose sinumva muvuga amen sinzi ko nabisomye neza umurongo w'8 ngo ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza kwamba icyuma gikingira gikiriza cy'ukwizera benshi muri twebwe barashobora kwibuka igihe hari mikogote y'intambara agenda mu mabarabara urwamo byavuza n'ubu ndacyaguma mu matwi yanjye rwari urwamo rwinshi cyane hari ikintu muri kayise twamatwibu imiduga irenganye hoho byaragendeka imiduga irenganye ariko iyo harenganye mikogote ibimodoka by'intambara nabijya binyororo byavyo byose wamenga ni nk'indirimbo haba hari ikintu hano tuko turavuga bariko bavuga rero inkinzo y'ukwizera turacyari mu ntambara ni amahoro ntaraza nabo bashobora kuvuga ngo hari amahoro nankomanzi nkuko twabisomye ariko ivyo biraba urundi gwego nibindi bintu ivyo nibindi nkuko ndatabonamo yabivuze mu butumwa umwe yavuze ngo nimwibaze yuko mwacitse abizera kugira ngo muheze muze mwinezereze hanyuma mwitemberere murazi ivyo ari vyo mwese murazi ivyo ari vyo mwese murazi ivyo ari vyo hariya abantu barabikora buri wa gatandatu no kuyinga bafite umwanya baragenda bagashira mu biko bw'amamodoka hanyuma bagasohoka bagaca bacana umuriro aho baruhuke bagashira ngo amasosiso hanyuma bakabyutsa bagaca bugurura ibyo bashaka bakanywa ni nko kwitemberera babikora ku mugaragaro bakinezereza mureza baranamo rero avuga ngo umuntu yakitse uwizera ntiyibaze yuko ashobora guca atangura kuza kwinezereza ngaha jahariya na hariya ariko twashyizwe mu rugamba kandi ubwirizwa kwambara ibigwanisho byose by'Imana ntamwe twoshobora kwizera yuko umwami yanesheje byose twokwiyumva neza kurusha iyo turavye ibintu bitubako cyangwa tukira batwe bwacu niho duca twicurikira maze tukavuga duti mwami nubandanya ariko jewe sindimwo ego bisa nivyo ariko tugira ubuntu bwo gushobora kumubwira ko tumufitiye icyizere maze twambwiye tuti mwami atari kubwanje ariko mfatiye kuvyo wakoze muri jewe ndafise ivyizigiro ndakwizeye ndakwizigiye kandi ndazi yuko ibintu byose bizobikora neza murongo w'8 abitse nko ba mbere gica gatatu mu ngo munani ariko twebwe ko turaho umurango twirinda ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera nivyo niyifuriza jewe n'umutima wanje wose sinshaka kubisoma gusa ariko nivyo jewe ubwanje niyifuriza kuko ndakeneye ikintu gishobora gusunika ibintu byose kabisunikira kure kigahinda ibintu byose n'ukuvuga inkinzi ikomeye ibaho by'ukuri niyo yombera nziza niyo yomfasha muri byo nshaka kuvuga ndiko mvuga mu buryo bw'imwemwe ibindi bintu ntaho duhuriye navyo ariko dukeneye inkinzo nziza niyo nkeneye jenda ikeneye kandi murazi neza yuko wigeze kwicara muri za ya mikogote y'intambara yicara imbere kabisa abafisa akantu gato yarabiramwo hanze habaho gusa gatoboro gato ibarabiramwo ibyo hanze we yicaye imbere ntawe wamubona uwo mukogote uhagurutse n'usura kumubona abayitwara akayiyobora ese yaba twagira ubushizi bw'amanga dufite inkinzo y'Imana tugashira amanga ko atakija kudukora ko atakija kuba inkinzo nyene niheza igashikirwa uri imbere ntaheza ngo ashikirwe si habari intoboro abantu basoka namwe iyo yugaye kuri zya mutwa z'intambara biba biheze ya mikogote y'intambara biba biheze abayicaye imbere maze amapine iminyoro ikagenda igana ku ntsinzi uko niko bimeze ngaha ku isi hari ukundi byogena mu buryo bw'imwemu namba akenshi turaswa kandi aha nije ubwanje ndiko ndivuga ni kubera ko kumbure tutarinjira mu mukogote w'intambara ngo twinyegeze imbere ariko twagenda atabwenge dushizemo muri no ntambara byo bw'imwemu kandi turatahura yuko intambara burya si bikino ariko ni intambara nyayo ahantu hose amabomba ariko aratibagurika kandi ibintu n'ibiriko biragenda neza abantu benshi ntibatahuye ko turi mu ntambara igihe batangura kumva ibintu bibaguye ko gushika icyo gihe babyumva ku matwi gusa ibyo imbere y'ibyo babyumva ku matwi gusa tubwirizwa kwitegura yuko intambara byo bw'imwemwe bwirizwa kugenda ikomera cyane kandi ko umwanzi atangura gukoresha ibirwanisho atari bwakoreshe na rimwe ndatabara namu yaravuze ko uko ibintu biriko biragenda ngaha ku isi ari nako biriko biragenda bibangabanganywe n'ibyo mu buryo bw'imwemwe aravuga ati ivyo uko ari bibiri byama bigenda bibangabanganywe kandi turavye hanze ivyo tugirira nabi ivyo bafise vyose n'ivyo bakoresha kugira ngo bagire ivyo bonona muri ico gihe nabiyumva ko bakomeye emwe bashobora kugira ubwoba mbega none sico kimwe no mu buryo bw'imwemu umwansi yarahamagaje abantu ngo baze ari benshi ku rugamba kandi bace basimbira ku bari ku rugamba babagwanye abari imbere ngo babasimbire ko abenshi bari barize iby'intambara ariko ntibari bwarwane abenshi nka papa wanje jewe ntiyari bigereza ku rugamba yakora gusa ku bitaro by'abasirikare muri icyo gihe cy'intambara hanyuma yahavuye akukuruka atagiye ku rugamba n'umunsi wa rimwe hari abantu bameze nk'uko mu ntambara batigeze bajya ku rugamba ariko ninde yagwanye ninde yatanze ubugingo bwiwe icyo nicyo kibazo ntitubwirizwa kwiyonjorora tubwirizwa kurinduka nibyo niko ndibwira nanjye ubwanjye kuri uno mugoroba nkibaze yuko naje kugira ngo ndababwire ubutumwa nimba mwibaza ko naje ngaho kugira ndababwire ubutumwa muri ihenda twaje hano twese hamwe kugira ngo turimbure ku ijambo ry'Imana kandi turirekere igira icyo ritubwiye twese mbega si ibyo nibyo cyangwa si ibyo ntibikenewe gushaka kwigishanya hagati yacu ibyo ntibikenewe ariko Imana ikeneye kuvugana natwe twese hanyuma ikeneye kutubwira iti bane banje umwansi akoresheje ibigwanisho bikomeye, mumenye uko ibigwanishwa byanje navyo, ivyo nabahaye byo birakomeye cyane kandi biruta ivy'umwansi rwose. Nimungirira icize, nimunyizigire, ndumugabisha mukuru w'ingabo z'Uhoraho. Ngendera imbere, ngendana namwe, kandi singendera inyuma yanyu, ariko ndabagendera imbere kugira ngo nkuri ntabami zose nsiribange byose ndabitsinde. Ese yaba twogumije bene uko kwizera mu mitima yacu, shaka yuko ikirere cy'ukwizera cyazanywe n'ijambo, cyazanywe n'ijambo ry'igiciro ry'Imana, gishobore kuba kimwe mu bigize ukubaho kw'abizera. Icyo kirere dushobore kukivana hano kandi dutahane nacyo iwacu. Namwe nivyo mushaka? Ndabona yuko ariko bimeze no kuri mwebwe ko ari byo namwe mushaka. Musana bariko bariyumvira ko ariko bimeze kuri mwebwe, ariko ko atariko bimeze kuri jewe. Ariko Imana bugira dufasha twese, ndavyizeye, ndabizi neza. Reko tubane dusome umurongo w'umunani, ngo twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye n'inkingofero ukwizigira agakiza, kuko Imana itadushireho kuturakira, ariko yadushireho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Rindi rimwe, murabona ko hano hashimangiwe ijambo uburake hamwe n'ijambo agakiza. Uburake bwose bwari kudushikako bwakubise umwami wacu, akaba n'umucunguzi wacu, umwana w'Imana. Yarabyihanganiye vyose. Ku nzira yariko agana i Getsemane, yaravuze ati, iki ni igihe cy'umwiza, ni igihe cy'ubushobozi bw'umwiza. Luka 22:53. Hanyuma hacaza iby'i Getsemane, yaragwanye maze aranesha. Ibyo nabyo nyine nama nabivuze kenshi. Ndanezerewe kubona Petero cyangwa Yakobo cyangwa Yohana bo barisinziririye. Biranezera kubona barisinziririye igihe babwira ati, mbega nimurushe mubana amaso nanjye n'isaha imwe. Yagize intambuko zikeye kugira ngo asenge, agarutse asanga bisinziririye kera. Matayo 26:40. Twasomye hano yuko tubwirizwa kuba maso kandi tukirinda ibidusamaza, ibiboreza. Igihe cy'umwiza cyadushitseko. Ariko yaba intumwa, abigishwa ba kiriya gihe baragwanye, yaba barapfukamye bagatakamba, kumbure bakararamura amaso kugira ngo barabe yuko umwami agarutse, hama bagacose bagasenga cyane, bakamusengera kugira ngo bamwereke ingene, kugira ngo bashore kumwereka ngene bazi gusenga. Kumbure kwico gihe bari guca bavuga ngo nguko bimeze kose, ngo natwe twagwanye ku ruhande rwawe, ngo natwebwe twagwanye kandi twakomeje kubana na wewe. Ariko siko byagenze. Yakoze byose wenyine, yasenze wenyine, yikoreye umusaraba wenyine gushika umwe mu banyakurene. Ujya muntu yari umuntu ki? Ni umuntu wikoreje umutware igihe babona umwami wacu atembye. Ariko Simoni umunyakurene, ariko nta numwe mu bigishwa yagize icyo akora, hanyuma ngo atavuga ngo reka nanjye ngo nagize icyo nkora muri ibyo bintu, narakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Oya, nta numwe. Umwami wacu akaba n'umucunguzi wacu niwe yakoze vyose. Umwe mu bigishwa biwe yaramwegereye cyane, yaramubwiye ati, mwami naho vyonse bakukwigura no kwigura. Nawe acaramwishura ati, wumviriza, atekana kubwira ibigiye kukubako. Imbere yuko inkoko ibika uzobanyihakanya inshuro zitatu, uko biri kose yarashoboye kugira icyo avuga ati, haba n'intete nimba ari uko ngira nce hariya. iby'umwami wacu yavuze byarashyitse. Yaba Petero, yaba Yohana, yaba Yakobo, nta n'umwe yashoboye kuvuga ngo narakoze ibi, ngo narafashije databuja, ngo narakoze ibi n'ibi n'ibi. Umwami wacu ni we yashikije ibintu byose, ni we yakoze ibintu byose ku bwawe no ku bwanje no ku bwacu twebwe twese. Kandi twakijijwe kugira ngo dusubira tuzimire, kandi nitwakuwe mu burake kugira ngo dusubire kurakirwa mu nyuma. Ariko igihano cyacu cyaguye kuri we, urubanza rw'uburake bw'Imana bwaguye ku mwami wacu, akaba n'umucunguzi wacu, kugira ngo twebwe dushobore gusohoka twidegembya. Murongo w'icyenda bituzeneke ba mbere gice cya gatanu, murongo w'icyenda, uko Imana itadushyiriyeho kuturakira ariko yadushyiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ibi nabyo ni ego kandi ni amen. Imbere y'uko wa munsi w'Uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba ushika, maze ibintu byose bigaturirwa n'umuriro, maze isi n'ibiri n'ibikorwa by'abantu byose bigaturizwa n'ikibengenywe cy'umuriro, imbere y'uko ibyo bishika, umwami wacu azuba yaraje gutwara ibintu ngo batahukane mu ijuru. Imbere y'uko munsi ushika, umwami azoza kugira ngo atware ajane abiwe, kandi tuzoja tubona urubanza rw'uburake bwiwe rushitse ku isi. Sinzi icyo dushobora kubyibaza ko uyu munsi igihe cy'ubuntu nicyarangira, maze ntibe bigikunda ko umuntu ashobora kwemera ubucunguzi, hanyuma intebe y'ubuntu igahinduka intebe y'urubanza. Muri icyo gihe, nk'uko mwebwe ubwanyu mwarabisomye mu byahishuwe na Yohana, ivyotezo ntibizosubira kujyana amasengesho y'abera imbere y'intebe y'Imana, ariko bizoshigwamwo amakara yo ku gicaniro niyazoshigwako muri ibyo bikombe, maze biteregwe ku isi. Muri icyo gihe rero ntiwacyatangura byabya guhambaye ku isi. Mu gihe umugeni w'umwagazi w'intama azoba azamuwe akuwe ku isi, intebe y'ubuntu izohinduka intebe y'urubanza. Umukiza azacika umucamanza. Ubuntu n'imbabazi bizoba byaheze. Uburake buzoba bushitse ku bantu batemeye ingabire y'ubuntu iva ku Mana. Iyo twibajije kuri ibyo bintu, tukibaza ukuntu abantu benshi bakiri iruhande y'ibyo Imana yabagabiye, imitima yacu irababara. Kandi twakwifuza yuko habaho igihe gito aho twoshobora kuzanira abantu iyi ngabire y'ubuntu, tukayibwira abantu kugira ngo bashobore gufata ingingo yabo. Ese cyoma umwami wacu akadukomeza mu kwizera uyu munsi. Ese cyoma ijambo ryiwe, ijambo ry'umusaraba rigacika inkomezi z'Imana, maze rikagira ingaruka ku buzima bwacu, mu buzima bwacu bwose, ku bwishimwe n'icyubahiro cy'izina ryiwe. Amen. Turi mu nyonga zawe, twaje hano kugira ngo tuguhimbaze. Mbega hamwe twoceceka amabuye yo yovuga. Wahagurukije abana bawe bakwizera kandi bakwizigira. Mana yo kwizigirwa, nushimwe kubona dushobora gukoranira hamwe kugira ngo twumve ijwi ijambo ryawe, kugira ngo twubakwe ku rufatiro rwera cyane rw'ukwizera. Uracyavugana natwe, uracyakorera muri twebwe. Duhe ibyumviro byawe Mana, dushobore kwizera ijambo ryawe, dushobore gukora ibikorwa vyawe. Mwami, esukuntu twifuza kubona ijambo ryawe ricitse ukuri rigaragaye imbere yacu. Mwami, warabisezeranye kandi tuje kuri wewe atari nk'abantu basegerereza kandi atari kugira ngo twite ko umwikomo, ariko kugira ngo tubivuga byose tubibwire wewe. Nutumenyeshe kandi uduhe kumenya neza cyane umugambi wawe wa kino gihe, muri kino gihe. Nuduhe uburongozi butomoye bwa mwemwe wawe yera, nkuko wabiduhishuriye, waduhishuriye neza cyane ijambo ryawe. Mana yanje, hoba harigeze kuba igihe nk'iki aho wavuganye natwe imbona nkubone kandi ukatwishurira, aho wikwegeye ko abantu bawe kandi ukishura? Mwami, turagushima, turaguheje, turaguhimbaza kandi turagusenga, dusaba ngo amaraso yawe, ijambo, mwemu bikore igikorwa cyabyo biciye mu bushobozi bw'izina rya Yesu Kristo, kandi biciye mu butumwa bwiza bw'ubushobozi bwa Yesu Kristo. Turagushimiye kandi turahimbaje izina ryawe ryera. Amen.